murakateza amatwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya America nkuko mubizi riri ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Kwa manteza amaboko mama papa mpagasabuni mutuvuta nabonye yuko bizana ingorane nshangira nteka nje hamwe n'abandi
twashye dushima yo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kugira umuntu ari yongonganye.
Aba ni bamwe mu rubyiruko rwarangije amashuri babura akazi bahitamo kwishakira uko bitunga ni mu ntara ya Bururi ni mu kanyaro mu makuru. Korea ya Ruguru ntiyakoze irindi gerageza ry'intwaro kirimbuzi uyu munsi nk'uko yari yabitangaje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko imaze kohereza hafi ya Korea ya Ruguru abasirikare benshi n'ibikoresho bikomeye. Ahubwo rero umuyobozi w'ikirenga Kim Jong-un yayoboye akarasisi k'igitangaza ka gisirikari i Pyongyang, umurwa mukuru akarasisi karimo n'ibitwaro biremereye bya misile. Kim Jong-un yizihizaga isabukuru y'itariki sekuru Kim Il-sung yavutseho. Kim Il-sung ni washinze ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru, abusigira umuhungu we, nawe abisigira umwuzukuru Kim Jong-un. Ni muri uyu mwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yatangiye urugendo rw'iminsi 10 mu bihugu bine by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo mu karere ka Asia Pacifica, aribyo Korea y'Epfo, Ubuyapani, Indonesia na Australia. Uru ruzinduko mu byo ruzibandaho harimo ikibazo cy'umutekano. Muri Afghanistani, umubare w'abarwanyi b'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu bahitanywe n'igisasu rutura cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igisasu cyitwa nyina w'ibisasu byose, uragenda uwo mubare uragenda wiyongera kuko Leta ya Afghanistan yatangaje uyu munsi ko ahubwo cyahitanye abantu 92 kandi ngo uyu mubare ushobora kwiyongera. Afghanistan yari yatangaje bwa mbere ko umubare w'abarwanyi ba Leta ya Kiyisilamu bahitanywe na kiriya gisasu nyina w'ibindi bisasu byose bari 36. Muri Siriya, imodoka itezemo ibisasu yaturikiye hagati no hagati mu murongo wa bisi zari zitwaye abantu 100,000 bahunga intambara bavaga mu midugudu ibiri Alfwa na Kafraya mu majyaruguru y'igihugu berekeza mu mujyi wa Alep. Bamwe muri bo bapfuye, abandi barakomereka, ariko umubare wabo nturamenyekana neza. Gusa televiziyo ya Leta ya Siriya mu mibare ya mbere na mbere yavuze yuko hapfuye abantu 22, naho umuryango w'uburenganzira bwa muntu w'abanyasiriya witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme ukorera i Londres mu Bwongereza wo uvuga yuko imibare ya mbere ufite ari abantu 24 bapfuye. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Kubona akazi ni ingorane zikomeye mu rubyiruko rurangiza amashuri, ariko rero kwicara gusa si wo muti kuri bamwe babyihitiramo. Umunyamakuru wacu Fidelite yishatse yagiye kubareba abongabo bahisemo gukura amaboko mu mpuzu muri mu ntara ya Bururi maze baraganira.
Twize kurera abana
nitwa Kakonzi Defense jana kwitanye inyigisho za stage fame ku universite do mwaro
twari na Mugisha Francine nize informatique de gestes
nitwa Nyeres Norbert nize pair France universite Burundi.
Bose hamwe ni 24 bagizwe n'abiga 12 hamwe n'imisore 12 ba mu ntara ya Bururi komine Bururi mu manuko y'igihugu cy'u Burundi. Nkuko muvyumvise baheje amashure mu bisata bitandukanye, yamara kuronka ubuzi byarabagoye. Muri bo harimo abashomereye imyaka 2-3 canke irenga, hakuguma gwicaye muhira ngo gwaruha gwashimye kuja hamwe gwijukira uburimyi. Nimbabazi Zaki numwe muri bo yize ivyo kwigisha amashuri yisumbuye, ariko amaze imyaka 3 ashomereye.
Urabona ko ugwaruka gwishye ubuduheza amashuri tukasha tuja muhira
harawo abo dusanga twariganye benshi uzubona bari kubuzi hari urutujya twariganye none ubu wafata amafaranga nanje nicaye muhira narabonye yuko kwicara muhira kwa manteza amaboko mama papa mpagasabuni mutuvuta nabonye yuko bizana ingorane ncangira ntekanje hamwe nabandi
kakunze Ildefonse na afite impamya bushobozi ku mikaminuza arashimishwa n'ibikorwa byo kwiteza imbere ariko arakora
naweze kwakira amavye mugabo uzi nta uriho rero urumva bashye dushimara yo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kugira umuntu abare yongonganye
bona kuri kurarima wari umuntu bashyize mu kuri kaminuza
yo complex je nta nishyiramwo kubera nubundi nari niceye muhira nta kintu nariko ndakora abice muri kaminuza mu gihe ni benshi cyane kujyo tugira complex yo gukora ibintu byo kwiteza imbere
kubyumva naho byashoboka ronka kandi kazi kivyo wigiye muri kaminuza uzobandanya
aha naho no karonka kazi kivyo nigiye inyigisho ndiko ndakora hazizomfasha mu rimwe n'ubworozi nkora karimo kikona ho mbaye ntunga igitungo amenye ngenda chorora bifashe kwiteza imbere
ubwo gwaruka niko bafatwa mu mugongo rishira hamwe iri mu ntara ya Bururi gitwa Base Jeunesse tibino ne Leonidas n'icegera cy'umukuru w'iryo shira hamwe atubwiye intumbero bafise kuri ubwo gwaruka
kwibeshaho mu buzima bwa none kandi mu mihani wabo bashimikiye mu bisata by'uburimyi n'ubworozi
uko gwaruka bwigishirizwa ku kivi turi mu itone muzenga asanzwe hari imirima bigishirizwamwo kuri kijambere ba bigisha babo cyangwa gwaruka barangwa n'umwambaro busa ni sarubeti y'ubururu hamwe n'ibirato by'ingamiya Maja kizi Emmanuel Murumugorono mumujeje no kwigisha kugwaruka mubigisha ibiki
bigisha les pratiques agricoles modernes kugira ngo babimenye bazoje kubikora muhire wabo barushye bariya bagenze babo basanzwe barima bateko baravyiga kwimbura
ubwo gwaruka ibyo gwigishijwe gusharuja kubikora mu mihani wabo nyacho gituma abariko bakwikenje nyigisho basaga kumwe wese kuba afise imiburi umudimo y'igitari zibiraheza agakoreramwo ibyo yigishijwe maze abigisha babo bakazikurikirana izo nyigisho zizomara amezi atatu abazihejeje badusekeregwa inkoko n'ibigurube bazoja korora kijambere mihani wabo kubugwaruka gwize rusigye rufata isuka bamwe mu nyagi kubasanzwe twaganiriye birabatangaza ariko bakabishima
umuntu yize kandi akunda kumubonera mu biro cyangwa gitondo yagiye ku kazi atesha bose ushobora kuvuga tujyane bose ratonze ku kazi
na abantu bize akazi karashobora kuvura hanyuma gacapata isuka karimo na twebwe tukabona yuko biriko birahinduka kubera
iki karimo ubonye umuntu ariko yajya ku ntebe y'ishuri mwambo ndako azobike
tukabona yuko azohatera imbere akaba nk'umushinga w'amateka agakorera mu biro ariko ubu ndibaza naho bahejeje kubera atakazi bashobora kuronka ba tubona bace batisuka ni byiza cyane
muri abona rishuka sanga bitwaza amadiplome kandi baje gukora
bishi harabo byankira nabo bikundira rero bagafata isuka bakarima bakamuto bateye nuko bufata isuka bakarima kugira umuryango wabo nyine ubeho neza
leta niyo mukoresha wa mbere mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka uheze yarahagaritse gutanga ubuzi bivuye ku bihe bya politiki n'ubutunzi igihugu cy'u Burundi kiyo kiracamwo ibyo leta yishatse y'u Amerika
bamwe rero mu bafite impamyabumenyi za kaminuza mu Burundi bishakira uko babaho aho bamariye kubura akazi hagataho abanyeshuri ba kaminuza ya leta y'u Burundi murabizi bari mu bahagaritse amasomo bamaze icyumweru bamwe muri bo ndetse barirukanwe mu gihe cy'umwaka ariko se haba hari ibikorwa kugira ngo ibibazo bibonerwe umuti mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Dr Paul Hakizimana umuyobozi w'ishami rishinzwe amasomo muri kaminuza y'u Burundi yamubajije iki kibazo tubasubiriremo uko yamushubije
ukuntu ibintu byifashe turabona yuko abanyeshuri bo mu myaka ya mbere batari ku mirimo uretse igisata cy'ubuvuzi bobo amashuri yose guhera mu wa mbere gushika mu bari bakuru babo bose bari ku mirimo muga mu bindi bisata abo mu wa mbere bari ku mirimo ama abandi nabo bari mu rugero rw'imyaka ya kabiri n'imyaka ya gatatu bobo bamwe benshi baracari ko barakora ibibazo byo gusozera umwaka w'ishure turiko turarangiza
muba mumaze kumenya igituma igyogarizwa givyigwa gitabwe cyane cyane n'abari mu myaka ya mbere y'amashuri
ya igituma cyambere cyo nuko bisanze bitunganijwe mu buryo bw'uko umwishure igihe amaze kugera mu bibazo bimugora kugira ngo agararize gukora ikibazo kuko adakoze ikibazo haca hakurikizwa itegeko nyene rigenga ibyigwa reglement academique icyo gihe rero acasanga uwe nyene icyo kibazo yasibye gica kimubera ko uruhombo hanyuma abo bo mu wa mbere mu mwaka wa mbere nabo bobo bari baherutse gutangura umwaka w'ishure wabo ku buryo bategereza kuba bari mu ishure gukurikirana ibyigwa hamwe nabizi abo rero bongira babonye yuko guhagarika ibyigwa biborohera kuko bavuga bati icigwa tutakwirikiranye kumbure aho tuzogarukira bazoheza bakiduhe tugisubiremo
kuva mundu iheze kuva ku munsi wa 5 iyo gahizwa itanguye hariho utwamu twatewe ikana n'abatetsi barongoye kaminuza nabandi ikana nabandi atari n'abanyeshure hariho kandi n'utwamu twatewe dusaba ko abanyeshure ikana leta y'u Burundi bakumvikana kugira ngo ivyigwa bishobore bitangure hari hakizera ko ivyo bintu bishobora gushika abanyeshure bagasubira bakitaba ivyigwa vyabo
twebwe gushika ubu turizeye ko abanyeshuri batari ku mirimo bazogera igihe cya vuba bakikubita gashi garuka ku mirimo kuko ntiturategera neza ikintu coba gitumye bahagarika kuko uravye impanuro bahabwa ukaraba amanama ya mari karaba karaba ibiganiro vyama biriko birashikiriza ku maradiyo ma televiziyo no mu bimenyesha makuru vyandika ariko ntibaheze ngo bategere ineza yubu buryo bushasha bwo gutunganya ugufasha abanyeshure kwiga amashuri ya kaminuza turibaza yuko mu minsi iri imbere ya vuba bogaruka bakiga hanyuma kumbure umuco bakeneye kuri iki canke kiriya bakawuronka bari ku mirimo aho onogira ko mvuga yuko ubushikiranganji bwamaze gushiraho umugwi uriko urategura amategeko yo gushira mu ngiro bijya tegeko ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu rivugamo uburyo bushasha bwo gutunganya gafashanyo k'abanyeshure mu mashuri ya kaminuza
mu kanya gatoya cyane rwose hoba hariho imishikirano ikwira hagati y'abatetsi barongoye kaminuza n'abanyeshure canke abarongoye abanyeshure bagararije ivyigwa
abanyeshure tubona cyane cyane abari ku mirimo abo tubandanya tuyaga misi yose baba baciye mu mabiro canke bakaduterefona abo bose tuguma tuyaga tunabasigurira tuguma dusohora n'amatangazo tuyashira aho bayabona bakayasoma aha muri mu Burundi ubu amakaminuza ageze ararenga 40 ararenga 40 ufasha za kaminuza zikusirira zifashwa n'uburyo bwa leta hamwe n'ayandi makaminuza akoresha uburyo bwabo ni ukuvuga rero aba banyeshure bacu bo muri kaminuza y'u Burundi canke baba nkabo muri NS ya Ecole Normale Supérieure hamwe n'iri yashure y'ubuganga bita INSP barakwiye kumva yuko akarigo rwaruka gonyene iri tegeko ntiriraba ayo mashure uko arata riraba igihugu cyose rero nibaje ku mirimo cyo kimwe n'abandi ubu turiko turavuga abandi bose bari muri za kaminuza zirenga 40 bari ku mirimo hanyuma abandi nabo bakagomba kuguma bakwega amazi kandi twokongera ko yuko amakenga bagira sinamakenga yitwa kwara y'abanyeshure namakenga umuntu umurundi wese yugira na jewe n'uwundi n'umubyeyi wari we wese ariko rero ayo makenga araheza gatorerwa inyishu mu nsiguro no mu zindi nyandiko
Dr Paul Hakizimana umuyobozi muri kaminuza y'u Burundi ajejwe ivyirwa murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
nanje ndabashimiye
Mwivirizi ikino inamenwa kutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi
ndukura nyomanga kashani jami
mukama wikigong jiji urakai mwini gawa mungu ugawa uya kome wako nyomata
ndakwisabye amasande yarondira kwiki burazi imyaka izazunguruka atige hagaraga yizi nawe
yidi kurugwa urafangahe cyangwa hatije kwishyura ubu yarisigaye widaimye munsi
ushimara igihe uzosubira kubona genda wejewe ni watsinzo zonkije
yidi reka kunshereza cyangwa hatugende urabona ingene wigira nk'umwana wo muri gardienne kandi ukuri
Ika kubukura muri imbeho. Wani wagenzi byo ntuyizi.
Ariko gajidi, igihe mama yapfa yatubwiye ngwi. Yakubwiye ngo uzacyeye amashuri.
Ivete ndagusabira yo kubinyibutsa. Ibyo mama yasize ubona bigeze hehe none.
Nani cyo nicyo cyo tumucyeye amashuri.
Ika mama
ho. Ndagusabira ke kwihamenyo y'abatwenzi.
Ndaga amashuri ho kubaza ndayigira iki? Ngazongaruka rire mama. Izanye byarangisha mpamahoro.
Mbiza ndakubwire iki? Ni wawa wala kunda mama. Gera geza wubahiri zindero ya duhae. Kandire kakunsha pozi.
Shabu ya changu reke. Jeo na shuwe nzo subi lako. Ni usingene mama ria ya tubitu wabu. Waziga yanone kawiri kwa ijande wile. Nungu goe wiiwe.
Norenda kubaji. Uwazi chule wibacho mbaha. Kwa wakini. Awe wa hura wakulia. Ni wazo tabi chisi wita kuwe.
Nunu wende hukira harikindi bari waga mjetari ichu. Kumana wali kubaraja matungo ya chuyo wazo tirayo wa kuyehehe wajaba kuungu ndakugia na kuesha gaizi jowuzi na wakanda ambi numbano upanga vaho nga hamza mama
urubi vili kurabuga gajibu
nonege na kushuwe nuchiri jobu jahonyeni nuko na kugia sinifambu yenga aha rawana kusiga la kashai bete ugawuli gujumu vio njine himga kandu kwa guzi
jawande usatima venchere kwa munga usiga ula vio yumpira neza iyo siyo ndero mama ya duhai na hata kiri
Ego gena na mutezi soni Awaluzo kwa kongwamboni Niba kuwazu tikiwanza mula jitanga
Ijan hafya mwemele utegeza Kuiza vjanga vya kongu
Ewe makama nawe. Nukuliwa hawe shumawai ya mbukati yigira wanyangu. Ukewe yunye kurufuni. Hariko hizo maewe mwene ya kone.
Hariko nawe. Enge. Manusha kancha niri kwa nichae. Ningene nikundi la kurimu. Kama mwani. Na ina kenya hondi ma. Na yote ura atiko itangwa na hali.
Kano anohore ma. Hawa mteliho. Itongo janda ata nini. Na otizori gulisha nukuni tizori mara.
Utikute gasha kutuwa ndanyo gulisha.
Nini
wangu kami. Kuna watangwe kutuwa kukuha gara rindeti.
Nande. Mila shake wadaye nini munda. Chenda kula nina chwa chongira jembewele. Kasha. Niyere wenu wakafuni. Sikyo la mpayi. Hewe. Na hau na gafuni.
Tukaburo wamu kawoni hagile nukumba. Kutu igamba kwa wamutu.
Hati. Kwa wamutu. Kwa wamutu. Kwa wamutu. Kwa wamutu.
Kwa wamutu.
Kwa wamutu. Kwa wamutu. Ikiza kita guhitanye kiraguhitanye.
Ubeshe buhoro. Urabona ingene usigaye yagayaga. Umengo ndaranda gusubira.
Eka na wari zoroshe. Mbona wahi nini. Gaga afiti usu. Nukwe kwa hitapiriye kuri ngumi.
Ega, nao ni ajoshe kuri mango hasigazi. Urakubi tisu kikinjira yose.
Eka sha, umidata morondo ikajera lata wili. Ndimotiwe basha mama kandi mo nimwe yiwitanera
eh cyo gisuma bigabona hanje baguma bahekenye nitsaya bibaza yuko ari rukundo gushyashye bajya bana
wayi nahe niwe haja bari ko barajingwa ni bitoki amwe ni bipori biyakayaka hano mu itongo sha barahumba tuzobijya bajingwa
Yuma sinonde cyo ndatwe cyo twogira kuri abaciba kuva ko Burundi
Ahota. Ah, ruchu itumutwe wisemo. Eh. Uri kurate ku mutwe.
Sindu si uko utamara muke badafite urugose. Eh. Umuhinga ngo ahigurwa n'umuntu.
Mukaboka. Mbira nti ndatugikorere ko ubugani wawe. Kuko nta gushya bwose.
Mba ndakubwiye. Neza ucukanagara ya matongo yose. Ikora mu munawe.
Eh.
Yandikishe mu komine kitina cha. Ndende ndabere ico baje biye bazosubira kuzeze tabavuga.
Arangaha. Eh. Ubona ndonde. urazi ubwenge gusha nko kubona ugenda wunamye nuko ntabyo yovuka
reka ndakubwiye iyo kuvaho mboneye bajya abana bagiye kuturega naciye ntangura kwiyumvira icyo twokora numva ntabitorega ntuzi
kubitora gusa buri cyane nizo kuma ngenda musororere ntakayosa yanyanditseko aho tuzuba tubabwiye tuti cunga kimwe
nigitwarira kubiseko
rimwe
kandi na rimwe ruminata aheruka kugura tuzibagire
oya oya oyaye irya rwanda ndarireke kuko si iby'umuryango no kwandikisha yasigwa na data gusa ntabwire ko ariyo y'umuhungu jenyine nasigaye
iyo wumva bigazohava avuga yuko hari mwene ntagurirwa aho turatsinze rurayi ndakubeshe
cyo rero ngiye kuguha kabwe aho wahereye ucuri ku mutwe bw'isemo aho nawe cuhareka ivete niyataha arahamarira cyane mbere zo aica zo kumasiye ku ishuri hato hazindukiye
hoje mwiza wanje nanje akanyota kari gatanguye kunyagaza mu mihogo
Mwumbizi kenge Depositus Yvette
Sa
Tula makupi yose abandi uheje kuyitanga soho Aprela rekreasyon abavizi yoba tumba mubiharu uro azobaru nganya wanyu Wokubazi bibazo byose byose
Akira mesyo Muraharu wa murari kubza sebipi
Icharanga ubiharu ure wewe uwenyen
yeah.
Uchugu mangaha nafisi cho tubugani
Ego hingi mba ziharu
Nize kuno musi hoho Iyenerogasyo mejire kukora wa ito
Ngira nagerageje mugabo kesi ya kane sinari bwayikoremeje umwanya wacumbana mu
hohowa ewe gayewe isayo spuru katre kesi osi facile tout simplement havye wumva
oya kuvyumva hoho namwe murazi ko atari kirenga mesi e ni mwakire zino kopi zirakwiye ni sans sang
okay aho rero bya bintu wagize wabitumwe niki gayivete
jewe nakizi kiga mesi Murambabarire sinahuye neza mesi ibyo bintu mushaka.
Ukabura kwigira gogo gose.
Eh.
Jewe nashobora kukubwira kuja kwiga mu cumba. Ukanga. Urazi kugayana wewe.
Eh? Ya mesi yose kugayana nuko gusa sinumva ingene no kwinjira mu cumba cyane. Numva umenga biragoye mesi.
Bigoye gute?
Kuri jewe.
Icumba sigwanje. Sije narinda kurumitsa.
Ego mugabo.
Ego mugabo.
Nta mugabo ngaho ako kagaye kawe jewe nako neme ndashobora kugira effort yo kukwigisha nawe ntubibone
nuko yenda bibona kandi ndabashimiye cyane mesi imana ibahezagire
mesi umviriza rero Yvette imana mukomeza gicisha muri wewe nyine nico gituma utegerwa konyubaha
yo none sindakubaga mesi nuko ije ndakubaha cyane mesi
Mbe Yvette ubwo urashaka kumenya
n'ishuri ndabishaka mesi ndabishaka kumenya none hari uwo kwivuza kuyoberwa mesi
apara mawembo numenga nibyo ushaka kandi uzobironka sindakubesha ubananije wifata gutyo nabonye ikizoba ntuzumbatse
none mumpoye kuko ntagiye mukwigira mu cumbi wanyu bwa mesi none
uri kurasamisha jewe
oya mbabarira
uzobiraba nawe umwakwe niho nzomenya ko wihenze
oya mesi mbabarira n'ukuri mesi
ikigongwe ntugisabira ngaha
eh
ndindira nzokosora ya makopi nabi ngene wakoze aha muzoza muhira tubivuganye wabyumvise
yo urakamaze gamano dasiye kuva mu buroge na duce
ndaguhiki wewe nubona ko atakiriko nubu sinumvise nico ngize
he kanaje mu mutwe numva hari gicuga wangu yenge nibutonze ne
wamaze kuri mama kare wakwigarime gusa ugacuboreko none ubu bomara nitubure tubiri
aha nayize namenya wangu ni wa muhungu be washavuye wefi yake ni yae
mama ariko mwahungu murateye isoni
imisi yose kwirigara nko kumenga ntimugira yo muba
oh ibiki ngaho rero patiragira tangura imisa
none
ko cyabakore biwazanye bica bigenda gute
karibu chef ya kana kurongera kuye wicare kuro eh akira kandi ko gatebe ka ashago bara guhenda
yo byagira ni ko nice muri kano gahinga
wa
pm ibyo cyane eba ibyo cyenda birenga
ah wumvise gazidi irigara ngo rira muruka ngo kugomba kwigirwa hatari nibikirwa nane
ureke mani bitoye n'imete gutyo ubu buzima ndabugwiza nkabugabura nkabwongeza nkongera nkabukura
hano hano kwa mutukuntu
amotiki
wageranye
na nyamazi ya watumba neza
amotununu nyine gukora abantu mani we navyo wumva
rero bashaho ivyo bintu mugira sivyo ndababwire murakwiye kwikebuka kuko nka ikipe y'intamenu dutegezwa guhanurana ndabako ndabeshe kaba
numbira cyane uri mugere cyayo duhanurana mu biki
wewe
duhurira mu kibuga ntabi sivyo gajit
nivyo nyine diwa
ukabura gushigikira na mahopa
becha nka ugomba kwigira ka protege ko cyane inde ya gutoye gawa
none ugende ndakuba kapitene ugira ndabahanura
ipe
intamenwa dutereza kurangwa na discipline ariko
ibyo
na niyo yamawe tubwiye tukabera karura abandi urundi rwaruka gose
discipline beki wakigembeze jewe nta mwana ndavyara
none ntuzovya
banyina nibatabarira birabasha
reka kuturugora shata yendere jani wanyo
turaburiye hejuru waje
ku kagende uti kuranga hanyene turi ubumani nevyo ruzi
okay em reka ndagiye mugabo ndabisubiyemwo mwebwe muri ko muratukisha intamenwa
ahubwo na wanya ndwa kwiwa ku muri ko twe man
eh kandi giye
yenda banga
yenda
giye
rabona uwo muhimbi arigira umuhinga
nikipo wangu
ukarondera cyarushije abandi ukakibura urazi umunsi yasanze akambiro kabonetse azotubona iryo shano
agira imana ko yasanze mpengamye ntaratumbira neza mare je nari kumwereka
none gashajite uyu munsi twirirwa gute aje mukanya nca ntangura kujugumira nabitatu wogira gawangu
reka shareka kwandebere no bikura hehe kandi age ntawose numva ko bigira bibe nabikwete none tubigenze gutega mana twipange mu
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turacyari kumwe utunota tubiri.
Kiganza giseruka ne Wowe ashize bose Ayaya Bonne mon mare mon yimanganya Ichi nchara Mugabo kaje mukwe Oh
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero iminota 30 y'amakuru nako karirimbo kayishoje ndabashimiye cyane ariko rero mukomeze munogerwe na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugire weekend nziza. Yeah.